Ndashimiye ko mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri komyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 192 mu Rwanda tukaba ku FM 104.3 ijwi rya Amerika ikaze makuru kuri no mugoroba mu gihugu gishyikirizwa na Joy Diane Ninahaze mu Burundi ukumvikana guke kuvugwa hagati y'abategetsi bakuru koba ariko gutuma ibibazo byugarije abanyagihugu batandukanye bidatorega umuti
ikiguro tubiha ikiyindi ni uko mu by'ukuri ku isonga ry'igihugu hariho ingorane aho umukuru w'igihugu yidogera abo bakorana kandi begeranye bumva neza ko atawundi yo bavuga atari umushikiranganji we wa mbere
Frederic Bamvuga inyumvira yahoze ari icegera cya president w'u Burundi aha ariko agaruka ku majambo ya president Evariste Ndayishimiye avuga ko azi neza ko ari abategetsi bamwegereye wabashaka guhirika ubutegetsi bwiwe abanyagihugu mu ntara ya Cibitoke nabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo barishimye nyuma y'igurwa ry'umupaka wa Ruhwa uhuza ivyo bihugu uko ari babiri Senaye na inyuzwa ya Kenya ya kurinko ni kugashitsi Raila Odinga mukwemeza ko William Ruto yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu. Kwindi migabane abagera kuri batandatu bahitanywe n'igisasu caturikiye ku biro by'ubuserukizi bw'igihugu cy'u Burusiya muri Afghanistan naho mu Bwongereza hari umushikiranganji mushasha wa mbere Donny Durano makuru yose ni mu kanya isase mube hafi y'amaradiyo yanyu. Ikatirahire muri Afghanistani aho abantu batandatu bahitanye n'igisasu caturikiye ku biro by'ubuserukizi bw'igihugu cy'u Burusiya i Kabul yani itangishaka adufitiye ibindi kuri ino nkuru
Ikinyamakuru cyo mu Burusiya cyatangaje ko ababibonye hamwe n'ubushikiranganji bw'imigenderanire n'amakungu bwaho bavuze ko inkozi y'ikibi yitwaje icyo kibombe itaramenyekana yashatse kugiturika igihe umukozi wa ambasade yarasohotse aje gushikiriza amazina y'abiyandikishije kuronswa impapuro z'urugendo umuvugizi w'igipolisi cya Kabul Khalid Zadran yavuze ko iyo nkozi y'ikibi yaciye yicwa n'abatalibani bajejwe umutekano mbere y'uko ashika ku migambi yiwe nyayo bavuga ko yarafise umugambi wo kwiturika ko icyo kibombe mu bantu benshi ariko ko baciye bamwitanga baramurasa binatuma iyo bombe iturika igakomeretsa abo bantu Zadran avuga ko hitavye imana abanyafganistani bane hakomereka abandi bantu cumi umushikiranganji w'imigenderanire n'amahanga w'u Burusiya Sergei Lavrov amenyesha ko bariko barakorana n'ibiro by'igipolisi kidasanzwe cya Afghanistan mu matohoza y'icyo gitero i Moscou Sergei Lavrov na mugenzi we wa Tajikistan Sorizuddin Muridin bahojeje imiryango y'ababuze imbere y'uko batangura inama zerekeye imigenderanire yabo umushikiranganji w'imigenderanire wa Afghanistan Abdul Kahar Balki yavuze ko igipolisi cyatanguye amatohoza kandi ko bagiye kongereza icungerwa ry'umutekano kuri ibyo biro by'ubuserukizi
Madame Malise Truss yagenywe n'umugambwe wiwe ngo no munsi kuwa mbere kuba umushikiranganji wa mbere mushasha w'igihugu cy'Ubwongereza Fidenyo Ngabo tubandaniriza ino nkuru
agenywe mu gihugu Bwongereza buhanganye muri iki gihe n'ubuzima bw'abanyagihugu butera buzima cyane n'ubutunzi bw'igihugu buri mu bibazo bikomeye cyane ni nyuma y'indwi zitari nke z'impare hagati ya Liz Truss n'ubu bahiganywe Rishi Sunak mu matora y'umugambwe yabari uno munsi ku wa mbere Truss yatsinze n'amajwi 181,326 mu gihe Sunak yaronse amajwi 163,399 inyuma y'uko ivyavuye mu matora bitangajwe Liz Truss yatangaje ko bakeneye kwerekana ko bazoshira mu bikorwa ivyo bemereye abanyagihugu mu kiringo cy'imyaka ibiri yimirije yemeye ko azogabanya amatarifa yongere atuma ubutunzi bw'igihugu bukomera kurushiriza yatangaje kandi ko bazoshira mu ngiro ibyo yemeye zigutorera inyishu ibibazo byo mu gisata cy'amasoko ntanga nguvu Liz Truss azoba abaye umushikiranganji wa mbere agira kane wo mu mugambi wiwe kuva mu mwaka w'2015 igenwa ryiwe rizotuma umushikiranganji wa mbere yari ahari Boris Johnson ashyikiriza Chesa amabanga yiwe ejo kuwa kabiri yatanze imihoho mu kwezi kw'indwi inyuma y'amezi atari make y'amarorerwa yatumye abari muri leta yiwe batari bake batanga imihoho
Fidela Niyongabo igenwa rya Liz Truss turaza kurigaruka ko vyimbitse handi hato mu gice ca kabiri cano makuru ariko imbere yaho twanze tuje mu Burusiya aho sentare y'ico gihugu yakatiye umunyamakuru Ivan Safronov igihano co gufunga imyaka 22 umenyesha makuru yagiriza ivyaha birimwo kugambanira igihugu nkuko muvyumva muri no nkuru na mgenzi wacu Edirwema
Safronov w'imyaka 32 yakoreraga ikinyamakuru Commerçant yari umwe mu banyamakuru bakomeye bandika inkuru zerekeranye n'umutekano yaregwaga ibyaha birimo ubugambanyi no gushyira hanze amabanga y'igihugu ubwo urukiko rwafataga icyemezo ku rubanza rwe mu rukiko no hanze yarwo hari hateranye imbaga y'abantu bari mu myigaragambyo basaba irekurwa ry'uyu munyamakuru Safronov yumvikanye ababwira ko abakunda mbere yo kurizwa imodoka yamusubije muri gereza Safronov yatawe muri yombi mu mwaka w'2020 nyuma y'igihe gito ahagaritse itangazamakuru ikigo gishinzwe ubutasi mu Burusiya cyamureze ubugambanyi burimo guha amakuru ya gisirikare kimwe mu bihugu bigize umuryango wa Utani Safronov we ntiyemera ibyo ashinjwa akavuga ko bishingiye ku mpamvu za politike no gushaka kumwigizayo
Eka dushimire bagenzi bacu kuri amakuru yose ageze n'igenyo ku isi baduteguye bakaba baheje kudushikiriza ayo n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri YouTube yacu, Instagram, Facebook na Twitter hariyo VOA Radio yacu. Mu kanya duca tuja mu karere k'ibiyaga bigari tugahera kuri politiki y'u Burundi. Kwa gatandatu indwi twari dusozereye President Burundi Evariste Ndayishimiye yaragabishije abo avuga ko baba bafise imigambi yo guhirika ubutegetsi bwiwe yabivugiye igitega imbere y'abacamanza bariko bugurura umwaka w'ubucamanza mukuru w'igihugu cy'u Burundi abo yegeka ko uwo mugambi na karugiye meza ko kagizwe n'ibihangange mu mugambwe uri ku butegetsi umushikiranganji wa mbere Alain Guillaume Bunyoni nawe yavugiye ejo mu isengero yasengewemo ko ari abacamarenga kuyoba ari we President Evariste Ndayishimiye yavugiye hejuru amakuru yahora avugirwa mu ntamatama y'abanyepolitike batandukanye aho bemeza ko atawundi banyinyurana mu gutwara igihugu atari umushikiranganji wa mbere wiwe Alain Guillaume Bunyoni bamwe mu basesangura ibibazo vya politiki y'u Burundi basanga izatangajwe na President Neva bifise siguro mu kutumvikana ku ngamba z'umugambwe uri ku butegetsi no kutemerana bivanye kuwasumba uwundi bakiri mu ishamba nk'abarwanyi umwe mu bahoze mugambwe ku butegetsi bw'u Burundi akaba yarigeze no kuba mu nzego zikomeye z'ico gihugu yabwiye uruganda rw'ijwi ry'Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ko kutumvikana hagati ya President Ndayishimiye n'umushikiranganji wa mbere ku nshuro zitari nke bimaze kugira ingaruka haba mu gusubiriza abategetsi President Ndayishimiye abashaka gukombora canke ishyirwa mu ngiro ry'imigambi irimwo nko kugena ababwirije gutanga amasoko ya bimwe mu vya nkenerwa birimwo nk'igitoro n'umwavu wo gutabira imirima mugenzi wacu Fidela Niyongabo yavuganye na Frederic Bamburinyumvira yigeze kubicegera ca mbere c'umukuru w'igihugu mu Burundi akaba akurikirana hafi politike y'u Burundi ari Bruxelles mu Bubiligi atangura avuga insiguro aha ivyatangajwe na President Evariste Ndayishimiye
ibyatangajwe na President Ndayishimiye insiguro tubiha siyindi ni uko mu by'ukuri ku isonga ry'igihugu hariho ingorane aho umukuru w'igihugu yidogera abo bakorana kandi begeranye wumva neza ko atawundi yo bavuga atari umushikiranganji we wa mbere na cyane cyane ko n'umushikiranganji we wa mbere nawe nyene yavuze avuga ati iyo umuntu ariko aragira ubusaku iyo umuntu ariko arakuvuga nabi ati umenye ko muri icyo gihe wamaze kumusumba urumva bariko barishurana atanu avuga uwundi mu izina bakishurana atanu avuga agenda imbere y'amaradiyo ya leta ngo abivuge bose barondera kubishisha mu mashengero uretse ejo bundi umukuru w'igihugu yabivugiye imbere y'abacamanza bariko barugurura uyu mwaka w'ubucamanza rero iyo ahubwo bimeze uko no kuvuga igihugu kiba kimaze kugwa mu kaga kuko ibyo umukuru w'igihugu azofata nk'ingingo kugira ngo ahindure icyo kibazo kiri mu gihugu atari n'ikindi gihari atari uko hari abasuma benshi batagikurikiza amategeko bacitse bantagondwa bantakorwa ko na bakavuga ati babwiza gukorwa ko kandi abona bakaba ari benshi gusumba nkumbure abari nyuma ya perezida ko nta ubazi kuko CNDD-FDD yaciye muri iyo nzira ubu rero akavuga ati babwiza kuhava bohava gute atihaye ingufu we nyene ngo abanze ategura amayira abo bantu bose abakure abakize izo ngufu bafise hanyuma aheze yubake igihugu nk'uko abishaka
yari imaze igihe nk'uko mariko murabivuga no ku mbuga ngurukanabumenyi ihanahanwa ko hoba hari ibyo bibazo hagati y'abo bategetsi babiri nk'uko mariko muravuga ko aribo mubona ko ibyo bibazo biriko biravugwa biri hagati yabo naho hari hamaze icyo gihe bivugwa ni kuko ubu aribo bigihe abona mu buryo bugaragara cyane hari icyo bakiri inyuma yabyo
amakuru turonka n'uko ubona ko umukuru w'umugambwe umukuru n'amashinga amateka umukuru n'amashyango z'amateka boba bagira utunama biravugwa kandi kugira ngo bige ibyo bintu umukuru w'igihugu ariko aravuga kuko umukuru w'igihugu ariko aravuga ibyo biragoye kuko CNDD-FDD kuva 2025 barahanye bati umwe wese ahahereye agende yigaburire hanyuma ubucamanza buzoheza bubafukere icyo bituma twabonye ubwicanyi twabonye ubusuma bw'ibintu by'igihugu ibintu by'ibitoro ibintu by'isima ibintu by'isukari ibintu by'inzahabu biri mu kagu k'abantu bake uyu munsi bageze mu by'amatongo y'abanyagihugu kugira ngo abanyagihugu ejo baze bacike abaja baba barimo baragura ayo matongo yabo babanje kubakenesha urumva uyu munsi bimaze kugenda uko Evariste perezida w'u Burundi bikabimugora ingene uwo murwi yowukura mu nzira kugira ngo ahindure ibintu nizo ngorane zihari
muri make cyane mu kurangiza ibyatangazwe na perezida Ndayishimiye mubona bivuze iki ku byerekeye umutekano w'igihugu ku bijyanye n'abanyagihugu bumva ibyo bidatangaje
ingorane z'umwe bijyanye n'umutekano w'abanyagihugu bwa mbere umunyagihugu wewe yari asanzwe yitumye uratondera ibyo avuze ahubwo biza no guca n'inkokora kuko byerekana yuko ubunota buriko buraja indongozi zabwo atabo ziriko zirajana igihugu kubera ko ni perezida arondera guhindura ibyo bintu umushikiranganji wa mbere ntazobishyiraho igihugu umukono kuko umushikiranganji ari uwo muri uwo murwi w'abasuma bimonogoje wundi nawe agashaka kubahindura kandi bahawe n'umugambwe CNDD-FDD kuko niwe waba ari kujya kubwira ibyo kandi adashobora kubanira uwo mugambwe nawe utegeka ari kumwe na perezida urumva ko Evariste yarahapfa kw'abo bantu ahubwo bamwitanga
murakoze cyane turabashimiye
mukoregwe
Fidel Niyongabo na wewe wakoze muri Kenya Seneta Yuzo Itogihugu yatangaje ko William Ruto yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu haheruka iyo sentare yahebuje Raila Odinga yari yitwaye avuga ko habaye ubusuma bw'amatora yavuze ko atakintu na kimwe kigaragaza ko amatora yibwe Ruto yari icegera cya perezida mu myaka cumi iheze hagiye kuba umukuru w'igihugu cya Kenya agira gatanu mbese wacu Eloge Ulika neza inahidobi muri Kenya yadukurikiraniye ino nkuru
urumva ko nafite akarambu kome mukuru wa sentare nka yindi ya kenya akaba n'umukenyezi wa mbere yaramukijwe ayo mabanga muri icyo gihugu igihe yari kasoma ingingo zafashwe n'iyo sentare mu rubanza rujanye n'amatasi y'ibyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu aheruka mu kwezi kwa munani mu rwego rw'igihugu rujejwe gutunganya amatora bari batangaje ko William Ruto w'imyaka 55 yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu uyu mwaka ku majwi angana n'ibice 50% n'uduce 49% mu gihe utavuga rumwe n'ubutegetsi amaze igihe yagerageza gushyikira ikibanza cy'umukuru w'igihugu muri Kenya Raila Odinga wamenyesheje ko yaronse ibice 48% n'uduce 85% Odinga w'imyaka 77 yaciye yitwara muri sentare na yuzwa avuga ko hakoreshejwe ubuhinga bwa none abahinga b'abanyoni bamwize amajwi maze yayongereza Ruto abo bari yunze mu nani rumwe yise Azimio la Umoja bari bavuze ko afite ibyemezo simusiga byerekana ko habaye ubusuma bw'amatora mugabo kuri uyu wa mbere nk'umuntu umwe y'abacamanza bagize sentare na yuzwa bemeje bose izari zashyikirijwe n'umurwi ya IEBC ujejwe gutunganya amatora Mufatoni Kome uku niko yayivuze muri make
IEBC
yakoze neza igikorwa cyo gusuzuma guhuza no gutangaza ibyavuye mu matora yisunze ibyuma shingiro Raila Odinga n'umukenyezi Martha Karua yari kumubera icegera iyo bagira amahirwe yo gutorwa ntibari bahari igihe urubanza rwatomwa mugabo ku rubuga rwe rwa Twitter Odinga yavuze ko ashyize inka ishize nubwo atishimiye ingingo yafashwe yagize ati twabonye ingingo ya Sentare ntayinyuzwa ku bijyanye n'amatora yo ku wa cyenda ukwa munani 2022 twamye turangwa no kubahiriza amategeko n'ibwirizwa nshingiro muri iyi ntumbero turubashye icyifuzo cya Sentare mugabo mukabaro kenshi ntitwemeranya n'iyo ngingo n'umunyapolitiki akaba ari umunyamategeko James Orengo ari ku isonga ry'umurwiri washingwa manza ba Odinga na Karua ahejeje kumviriza ingingo ya Sentare yavuze bene aya majambo nyene ntitwemeranya na gato n'ibyabaye bagize Sentare mu gihe cyo kutwumviriza babikoze neza bitonze babitega amatwi gusa ibyavuyemo ntitubyemera na gato niko yabwiye amenyeshamakuru imbere ya Sentare ntanyuzwa ya Kenya muri make ya perezida mushasha wa Kenya yanditse ku rubuga rwe rwa Twitter agira ati ibidashobokera abana b'abantu bishobokera Imana kuko ku Mana nta kidashoboka maze yerekana umurongo wa bibiri y'ibivuga muri Mariko igice cya cumi umurongo wa 27 igipolisi cya Kenya cyari cyameze amagabo mu turere kibaza ko bashobora kuba mu migumuko no ku murwa mukuru Nairobi amwe mu mabarabara aje hari icyicaro cya Sentare ntanyuzwa akaba atari yemerewe gucamo amapikipiki hamwe no mu mujyi hagati ambasade ya Amerika muri Kenya nayo nyene yari yagabishije ko ashobora kuba imigumuko na cyane cyane mu gisagara cya Kisumu igira gatatu mu bunini muri icyo gihugu cya Afurika y'ubuseruko bamwe mu Barundi bahaba bari bahunze gato batashimye kuvugira kuri imigozi y'ijwi rya Amerika batubwiye ko bari bashimye gukinjura kubera batazi ibyari gukurikira itangazwa ry'ingingo ya Sentare ntayinyuzwa ariko nta kidasanzwe cyahavuzwe iyi ba inshuro ya gatanu Raila Odinga atsindwa amatora y'umukuru w'igihugu ikaba irya gatatu yituye Sentare ntayinyuzwa ibyo yari amaze gukora mu 2013 n'ibihumbi 2017 mu mwaka w'ibihumbi 2017 iyo Sentare nkuru ya dose yafashe ingingo ikomeye mu mateka ya Kenya aho yategetse ko hasubirwamo amatora icyo gihe Raila Odinga yari yankiye ku jambo yasubiwemo yaciye atsindwa na perezida Uhuru Kenyatta bahavuye biyunga uburagiye gusigira ubutegetsi waramubereye icegera mu myaka cumi heze akaba muri aya matora yashyigikiye Odinga umushingwamanza wo mu Burundi Jean Pierre Bigirimana akaba atwara igisata cy'ishyirahamwe Tournura Page Burundi cyo mu Burundi yasanga urugero Kenya igeze ko mu kwirinda injyane n'imvururu zifatiye ku matora bikwiye kubera icyigwa ibihugu byinshi na cyane cyane ku mugabane wa Afurika
inyifato y'abanyepolitiki bo muri Kenya inyifato ishobora gufasha abatari bake muri Afurika barigengeje ku rugero rw'akarorero kandi ntibahiganwe bagomba guhezanyayo nacyo bituma n'impari uno munsi tubona yuko bakunda kuzitura ubutungane bigatuma abatwara n'abari muri opposition bishoboka yuko bashobora kuvugana ibyo rero bikatuma uno munsi tuvuga yuko abanyepolitiki ba Kenya bashobora gufatwa nk'akarorero ikindi tutoreka gushima ingene ubutungane bwo muri Kenya bugeze ku rugero rudasanzwe mu buryo kwigenga ibyo byose bikerekana rero yuko Kenya igeze ku rugero rushimishije mu bya demokarasi ishobora kuba akarorero ku bindi bihugu bitari bike turabe yuko demokarasi ishobora gusimbatara mu bihugu bya Afurika
uyu mwaka abashingwamanza ba Odinga ducane ukazina k'ubuhizi bwa baba bari basabye Sentare kumutangaza nk'uwatsinze amatora canke naho kuyasubiza ibuti ibyo abacamanza basanze bidakwiriye ikindi Sentare ntayinyuzwa yavuze nuko kubona hari abagize umurwi w'amatora bane biyongeroye mu gihe kwa 15 ukwezi guheze hemezwa izavuye mu matora atari ikintu cyo gufatira ko kugira ngo hasigurwe ku itigiri byatangajwe biri mu tunenge n'amahinyu eroje wika neza ijwi rya Amerika
ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ya nkuru y'Ubwongereza nari nabemereye Liza Truss yagenwe n'umugambwe wiwe w'abakonservateur kuba umushikiranganji wa mbere mushasha agenwe mu gihe Ubwongereza buhanganye muri iki gihe n'ubuzima bw'abanyagihugu butera buzimba cyane hamwe n'ubutunzi bw'igihugu buri mu bibazo bikomeye madame Liz Truss ni umuntu ki mugenzi wacu Edi Rwema yabibajije umenyeshamakuru wacu Venuste Nshimiyimana akorera mu biro by'ijwi rya Amerika i Londres mu Bwongereza
Liz Truss utorewe uyu munsi kuyobora ishyaka ry'abakonservateri ntabwo yari kuriyemo yatangiye akiri muto ari impirimbanyi ishyira imbere amatwara y'aba libero demokrate ndetse yanagaragaye ari mu myigaragambyo yamaganaga undi mukonservateri w'umugore Margaret Thatcher muri za 80 ahana kugira ko Liz Truss ari we mugore wa gatatu uyoboye iri shyaka nyuma birumvikana Margaret Thatcher na Theresa May ikigaragara ni uko abakonservateri bamutoreye cyane cyane ko yabaye inshuti idatenguha Boris Johnson cy'igihe igihe abandi bamujombaga ibikwasi bamwamagana bakamuvaho Liz Truss yanze kumuvaho ndetse no mu ijambo rye yavuze uyu munsi akimara gutorwa yamushimiye uko yagejeje Ubwongereza kuri Brexit ukuntu yatsinze Jeremy Corbyn mu matora rusange ukuntu yahanganye na perezida w'Uburusiya Vladimir Putin ashyigikira Ukraine ibyo abari bamaze kumutora nakubwira ko babimuhereye amajwi y'urufaya ikindi nakubwira Edirwema nuko yavuze ko azasubiza ishyaka ry'abakonservatori ku ndangagaciro zaryo ndavuga kugabanya imisoro no gushyira hamwe imbaraga z'igihugu kugira ngo kiyubake Liz Truss rero nubwo bwose yashyize Boris Johnson kuba yaravanye Ubwongereza mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi we ntiyabishakaga nguwo Liz Truss akomoka mu muryango nawe yivugira ko ufite ibitekerezo bitagendera ku matwara y'abakonservatori ikindi nakubwira nuko Liz Truss abamuzi bamuvuga nk'umuntu kuva mu bwana bwe wagaragaje ko azi icyo ashaka kandi ko aharanira inyungu ya bose
hanyuma agiye kuyobora iri shyaka bivuze ko ariwe ugiye kuba minisitiri w'intebe w'icyo gihugu kugira ngo azarangize manda y'imyaka itatu Boris Johnson yari asigaje ese aho mu Bwongereza ashobora gutumiza amatora ku buryo noneho yayatsinda akaba yatangira manda ye yihariye aho kugira ngo akomeze iyo asimbuye
ibyo birashoboka kubera ko abonye ko na Boris Johnson yahamagaje amatora akatsinda ku bwiganze burengeje ubwari bwitegerejwe Jeremy Corbyn ikigaragara nuko yatowe n'aba conservateurs benshi yatowe n'abari bashyigikiye Boris Johnson atorwa nabi nawe bamwemera kubera ko ni umuntu wakuriye muri iri shyaka amaze kurijyamo ntabwo ari kuriyemo ariko igihe yarigiyemo yagiye agaragaza yuko ari umugore ufite ibitekerezo ushaka kugira icyo yageraho ashobora guhamagaza andi matora ariko simbona ko aricyo cya mbere azashyira imbere icyo azashyira imbere ni ibibazo byugarije kino gihugu ibibazo bitoroshye ibibazo by'ubuzima buhenze ikiguzi cy'amazi icumuriro icya gazi byiyongereye numva aribyo bintu azashyira imbere kugira ngo arebe ko yabonera umuti ibibazo Abongereza abaturage b'Ubwongereza bafite mu magingo aya mbere yo kubajyana mu matora kubera ko amatora bazajyamo ari uko babanje kubona ko hari icyo bashyira ku meza bagafungura bagaha n'abana icyo gufungura
hanyuma ku bijyanye n'uruhare rw'Ubwongereza mu ruhando mpuzamahanga ndabizi yari minisitiri w'ububanyi n'amahanga byinshi arabimenyereye cyane ariko niki isi ikwiye kwitega kuri uyu minisitiri w'intebe mushyashya w'Ubwongereza
Liz Truss akunda kugaragaza aho ahagaze ariko avuga aho ahagaze bitewe n'aho ari abamuzi bavuga yuko abwira abantu ibyo bashaka kumva nakubwira ko yari mu banyarwanda shyaka bashakaga yuko abakonservatori yari mu banyarwanda shyaka abakonservatori bashakaga yuko Ubwongereza buba mu muryango w'Uburayi ariko ubu yabaye intwara rumuri yabahisemo kuva muri uwo muryango ari nabo bamutoye ari benshi ku kibazo rero wabazaga cya politiki mpuzamahanga yavuze ko akimara gutorwa ni ko yavuze mu kanya bivuze ko ashyigikiye ku Bwongereza bukomeza gufasha leta ya Ukraine mu ntambara Ukraine irwana n'Uburusiya arifuza gukomeza gukorana cyane na leta zunze ubumwe za Amerika kandi abarikurikiranira hafi abakurikirana hafi politiki basanga yifuza kuguma mu murongo wo kubwira Ubushinwa ko budakwiye gukomeza gukora icyo byishakiye ikigaragara nuko Liz Truss azashimangira ubucuti busanzwe bukomeye na leta zunze ubumwe za Amerika ariko hari n'ikibazo cy'abimukira bagera hano mu Bwongereza bavuye mu bihugu by'Uburayi nakubwira rero yuko Liz Truss yavuze ko gahunda yo kohereza abimukira n'impunzi mu Rwanda iyo gahunda azayigeza no ku bindi bihugu byakwemera kubakira ikindi nakugira nuko yavuze ko azongera abakozi benshi bacunga imipaka aho izo mpunzi zinjirira mu Bwongereza kandi gakora ku buryo urukiko rw'Uburayi rw'uburenganzira bwa muntu rutabangamira Ubwongereza muri iyo gahunda.
Venuste Nshimiyimana, umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika i Londres mu Bwongereza, ndagushimiye cyane.
Ndagushimiye nanjye Edi Rwema.
Tuje tubandaniriza mu Cibitoke no muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abanyagihugu bo mu ntara ya Cibitoke mu Burundi nabo rero muri Demokarasi ya Kongo barashima kubona umupaka wa Ruhwa wuguruwe. Murabyumva mu nkuru ya mugenzi wacu Kigali mu Rwanda, Desire Hatungimana.
Uwo mupaka wa Ruhwa uri muri komine Rugombo, intara ya Cibitoke, uhuza Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uciye mu Rwanda, watangwe gukora igenzura ya 30 ukwezi k'8. Ni nyuma yaho umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu Gervais Irakoguca ahayuhusha sosiyete yo gutwara abantu ikoresheje imodoka amapasa no gukoresha uwo mupaka ku bantu bajya canke bava muri Congo. Mwikete yandikiye umugenzuzi mukuru w'igipolisi mu kwezi guheze, umushikiranganji Irakoguca yaramumenyesheje ko sosiyete mapasa iserukiwe na Kikulu Rusamba Damien yemerewe gukoresha uwo mupaka nk'uko yari yabisavye. Mapasa niyo yonyene yemerewe gukora ako kazi. Inyuma y'indwi imwe umupaka wuguruwe, Iradiyo Ijwi ry'Amerika yaraganiriye n'abanyagihugu bakoresha uwo mupaka wa Ruhwa. Abakomoka muri Congo babibonamo inyungu.
Ku bijyanye n'uko ibintu bimeze ubu, twebwe abakongomani turahimbawe cyane n'ihugurwa ry'uyu mupaka, na cyane cyane ko ibarabara ari ryiza, ingendo zirihuta, dufite umunezero ntangere. Twebwe igihe twumva iyi ngingo, ni ukuri twararyohewe cyane. Abakuru natwe baratwibutse, turanezerwa cyane iyo tubyutse tuziko 12 tuba turiko turaca ku Ruhwa.
Eka n'Abarundi bakiranye akamwemwe ntangere iyugurwa ry'uwo mupaka wa Ruhwa.
Twayakiriye neza cyane kuko ubumwe bwobandanye, kumbibe hakugurugwa kugira imigenderanire. Hari abafite abagenzi, hari abafite abagenzi n'ubabuze ukuntu boramukanye kugira ngo bari bo bose batambuke. Hama nimba ari imizi itaremerwa n'amategeko bakabanza bakayisaka, hama yemerwa n'amategeko bakayireke nayo ikarengana.
Asa twayakiriye neza cyane rwose kubona ubunya igihugu kimerewe neza, imodoka itahura irengano birarengana kabisa. Nukuri twaryohewe cyane rwose.
Inyuma y'indwi umupaka umaze wuguruwe, abahora bahakorera akazi ko kudandaza bamenyesheje ko ubu basubiriye kumukura mu cibo. Baremeza ko igihe uwo mupaka wari wugaye bahagira ibibazo byinshi bijyanye n'ubukene. Ni Shimwe Jonathan Yotinyama n'umwe muri abo badandaza bato bato bakorera aho ku Ruhwa.
Namenyeranye n'ubuzima bwo ngaha bubi, hano Imana irongiye yaracanye twarongiye kuronka akazi. Nibyaguma bibandanije nk'uko twibona virema nta ngorane. Isabune ngiye kudandayironka hataratage ngo nje kuri hataye ubwenge. Ubu abantu badushorera n'ingenzi yabava muri Congo, yaba abaza Bujumbura, ndetse n'uwo ari we wese amaze kubona afite isahani iriho n'izi mboga ayike nashaka kwayonshorera hagira akarusho mu buzima bwanjye.
Ku ruhande rw'indongozi uramatari w'intara ya Cibitoke Bizoza Kahem atera intege abakorera kuri uwo mupaka.
Bose bamaze kumva yuko imodoka zigomba zitangura gutangura kurengana kuko ariyo mumenya kugira ngo bongere kandi bashyireho twa dukiyosike bari barashinzwe kubarabara ibyamu kugira ngo ko barabona ko ababagorera cyane bava muri Congo ndabukavu kenshi baragurira cyane ubundi ko baca biyungunganya ubwo nshaba yabashyira amavuta gufasha abakenyezi cyane cyane abona ko twaba bari abakenyezi cyane bari bafise ibyo byamwa ku ibarabara kongera kandi bakabegera bakabaha ingurane kugira ngo bongere kandi biyungunganye.
Naho abatari bake babona akarusho kajyanye n'iyugurwa ry'uwo mupaka wa Ruhwa, Ndikumana Josue we babona ko akira gahaze kugira ngo Abarundi bidegenzi bikwiye.
Urabona ko duturanye n'u Rwanda, bamwe twasumira hakurya mu Rwanda, ndetse byanakunda kugaca mu Rwanda kwinjira muri Congo kuko urabona ko hari imipaka ihanana ikamanyura n'u Rwanda, nabyo twarashika mu kamanyura duciye mu nzira zemewe n'amategeko. Hamwe uno munsi leta yokongera kutworohereza ikongera ebe n'igihugu batoyi, natwe tukongera kuza gusumira mama masoko ya kamanyura za Bugarama gutya imiryango yacu kibaho neza, ca tugira ubundi buzima bwiza buzira umuco.
Abasesengura politiki y'akarere babona ko ibijyanye n'imipaka y'u Rwanda n'u Burundi bikigoye. Buri gihe iyo abategetsi b'u Burundi babajijwe icyo kibazo, bishyura ko ibiganiro bibandanye hagati y'ibyo bihugu bibiri. Abategetsi b'u Burundi uhereye ku mukuru w'igihugu bamenyesha ko barindiriye ko u Rwanda rubasubiza abashatse gutembagaza ubutegetsi igenekerezo rya 13 ukwezi kwa gatanu umwaka w'2015 kugira bashobore kuganira bashyira hamwe. ku ruhande rw'Rwanda bamenyesha ko abo Burundi bwagiriza ko bashatse gutembagaza ubutegetsi bari mu minwe y'ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe impunzi ku isi yose. U Rwanda rukamenyesha ko budashobora guca kubiri n'amategeko mpuzamakungu agenga impunzi. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Desire Hatungimana, urakoze kuri iyo nkuru no kuri duce dusozera ko amakuru yacu uno munsi bakoze bagize bara bose mu kuyategura na mubwiye mwayumvirije kuri Nikoma ari kumwe na Joy Diane Ninahaze, Jedone Cubahiro na Engineer mu buhinga bw'ibyuma na mubwiye mwakoze abatwumva muri ngaha muri Amerika mubwire umunsi mwiza w'akaruhuko w'akazi.